Iyi ni radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Mu Burundi hongiye kuboneka ikibazo cya lisansi. Abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi barinubira ko nubwo ibiciro byayo byazamutse bitanaboneka. Uyu ni umushoferi ukoresha bisi itwara abantu n'ibintu hagati mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu bice birimo abarwanya umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza no mu bice birimo igisirikare muri Siriya. Muri Senegali ho Ousmane Sonko, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, wongeye kwicisha inzara mu minsi 8 ishize yamagana ifungwa rye, ubu arimo kwitabwaho mu cyumba cy'indembe mu bitaro i Dakar. Aya makuru hamwe n'ayandi turabagezaho mu mwanya muto. Duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Israeli kuri wa gatatu cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu bice birimo abarwanya umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza no mu bice birimo igisirikare muri Siriya. Fide Niyongabo abahinkuru.
Igisirikare cya Israeli cyavuze ko ibibanza cyakozemo ibitero mu ntara ya Gaza birimo amayira yo mu kuzimu y'umugwi Hamas, ibigangara uwo mugwi ubikamwe ibigwanisho hamwe n'ibibanza urasiramwo za misile. Uyu munsi nyene ikinyamakuru cya leta ya Siriya cyatangaje ko ibitero bya Israeli ku butaka bwayo byishe abasirikare ba Siriya 8 bikomeretsa abandi 7 mu ntara ya Dara. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko indege z'ingwano zacu zakoze ibitero mu gusubiriza mu ndumane ibitero bya rokete vyarashwe n'igisirikare cya Siriya ku butaka bwayo. Ibyo bitero bibaye mu gihe hari impungenge kwingwano hagati ya Israeli n'umugwi Hamas ishobora gukwiragira mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Israeli yaragabishije abagwanyi b'umugwi Hezbollah ushigikiwe na Iran bakorera muri Liban kudahirahira kwinjira mu ngwano iriko iraba muri iki gihe hagati yayo na Hamas. Umuyobozi w'umugwi Hezbollah Hassan Nasrallah yakiye abayobozi bakomeye b'umugwi Hamas na Jihad Islamique mu biganiro kuri uyu wa gatatu. Itangazo ryashizwe ahabona ryamenyesheje ko abo bakuru b'iyo mirwi baganiye kucokogwa mu ntumbero gushika ku nsinzi mu rugamba wo kwivuna umwasi ruriko rubera mu ntara ya Gaza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza ku munsi wa kabiri bwaratangaje ko igitegiri cy'abantu bamaze gupfa muri iyo ntara mu ngwano kimaze gushika ku bantu batari munsi y'ibihumbi 591. Benshi muri bo ni abapfasoni n'abana.
Tukiri ku makuru yerekeye iyi ntambara hagati ya Hamas na Israeli, abayobozi mu muryango w'abibumbye ejo kuwa kabiri batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israeli no kuba iki gihugu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya Gaza byakuye mu byabo abantu 400,000 muri iyo ntara. Abanya Israeli bagera mu 200,000 barimuwe kubera ibitero bya Hamas. Nanone Fide Niyongabo.
Abo banya Israeli 200,000 bimuriwe mu mahoteli n'amazu yakira abashitsi mu gisagara cya Eilat kiri mu bumanuko bwa Israeli byatumye leta ya Israeli yubaka ibibanza birimwo amahema yo kwakira abo bantu. Ivyo bibanza vyubatswe mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru Tel Aviv. Ku banya Israeli baheruka kwimugwa bahunze ibisagara biri hafi y'urubibe n'igihugu cya Liban kubera ibitero vya rokete vy'umugwi Hezbollah. Aba ba mu mihana yahitwa Kerem Shalom ku metero 30 umuntu avuye ku rubibe n'intara ya Gaza bashizwe mu ihoteli iri mu gisagara cha Eilat mu bihe byiza. Ni kibanza kiri ku nkengera z'ikiyaga gitukura abantu bageriramwe uburuhuko. Ni kibanza gitekanye mu gihe abanyagihugu mu bice byinshi by'igihugu batekewe n'ubwoba. Bruria Karni Hadas yarabaye mu gice cha Kerem Shalom. Bruria Karni agira ati:
Many people are so terrified and so traumatized that they don't even dare
abantu batari bake
going
batekewe
out of
n'ubwoba
the hotel.
kandi barahamutse muri
So
iki
living in
gihe
a
ku
tent
buryo
seems
badashobora no
so
gusohoka hanze y'ihoteli.
not
Kuba mu mahema
protective
ntibisa
and
n'uko
not giving the
abantu boba bikingiye.
security feeling we need.
Dukeneye gusubira kugira
We
icyizere mu
need to
bantu no
refine
kumva ko dutekaniwe.
our trust in people and to rebuild our strength and feel secured.
Muri Gaza abanyapalestini ibihumbi amajana n'amajana barahunze ingo zabo mu buraruko bw'intara ya Gaza kubera ibitero bikomeye by'amabombe by'indege z'ingwano za Israel. Bahunze kandi nyuma y'uko Israel ibaburiye guhungira mu bumanuko bwa Gaza imbere y'uko irungika muri iyo ntara inteko zigwanira ku butaka. Benshi muri bo bamaze indwi zirenga zibiri baba mu mahema yubatswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Sojourd Naim ari mu bavuye mu byabo mu ntara ya Gaza. Sojourd Naim agira ati:
صار لي أنا هان بالخيمة تسع أيام يعني أنا حتى بدي أحمم أولادي مش عارفة بروح بدي أعبي مية بلاقيش مية
mazimisi cenda mba mu ihema sinshobora no koza abana banje kubera atamazi mfise. Nta kibanza mfise cyo kubogerezamwo, nta n'impuzu zisukuye nshobora kuronka. Naho mfise ndabicarika hatari umwanda, ndafite impungenge baranakurura. Umwana wanje w'umuhungu mukuru afise hasima
uladi bisxanu billel uladi bisulu billel ibni lkbir marid azma.
Nta bimenyetso bihari byerekana ko ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas iriko irarangira vuba. Akaba ari ukuvuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi biteguriye kumara igihe cy'ubukanye mu mahema.
Amakuru ya radio yanyu VOA arakomeje ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Video niyo ngabo atuvane mu burasirazuba bwo hagati hatujyana muri Afurika, turaza gusubira ku mugabane kutoraza gusubira ku mu burasirazuba bwo hagati mu makuru yacu ari imbere. Tugera muri Afurika, Usumani Sonko, umunyepolitiki wo muri Senegali utavuga rumwe n'ubutegetsi wongeye kwiyicisha inzara mu minsi umunani ishize. Ubu afite intege nke aho harimo kwitabwaho mu cyumba cy'indembe mu bitaro i Dakar. Fidele Niyongabo.
Usman Sonko amaze igihe yiyamiriza ifungwa ryiwe kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka, yarasubiye kugarariza gufungura haraheze iminsi umunani. Muri iki gihe akiswe n'amagara. Umwunganira mu mategeko Sire Credoli yatangaje ko yashoboye kuvugana nawe ku munsi wa kabiri. Yavuze ko abaganga babandanya kumwitaho. Yavuze kandi ko amagara ya Usman Sonko yifashe nabi kandi ko abaganga bariko bamuha imiti adafise uburenganzira bwo kwanga. Sedoli yasavye umukuru w'igihugu ca Senegal Macky Sall guhagarika ibiriko bishikira Usman Sonko kubera abifitiye ububasha. Usman Sonko ariko ahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2024. Yarangije mu kibanza ca gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2019. Yaragirije Perezida Macky Sall ko ashaka kumukumira mu matora yo mu mwaka uza w'2024. Perezida Sall yatowe mu mwaka w'2012 mu kiringo cy'imyaka indwi. Yasubiye gutorwa mu mwaka w'2019 mu kiringo cy'imyaka itanu. Mu ntango z'ukwezi kw'indwi yaratangaje ko atazosubira kwitoza.
Tuve muri Senegali tujya muri Kenya, aho basekombata ba Mau Mau barimo gushaka uko Ubwongereza bwabasaba imbabazi bugatanga indishyi z'akababaro ku bibi bakorewe n'iki gihugu mu gihe cy'ubukoloni. Ni mbere y'urugendo umwami Charles wa gatatu azagirira muri Kenya mu cyumweru gitaha. Fidele.
Mu ntango yo mu myaka y'1950, abagwanyi b'aba Mau Mau baragwanije Ubwongereza mu kiringo kiri hafi y'imyaka umunani. Biyamiriza abakoloni bafashe ibice nka byose by'ibimera muri Kenya mu ntumbero yo kubikoreramwo uburimyi. Umwami Charles wa gatatu n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bazokwemera ububabare bwatewe n'intwaro y'ikoloni y'Ubwongereza mu rugendo rw'iminsi ine bazogira mu gihugu cya Kenya kuva ku itariki 31 y'uku kwezi kw'icumi. Ikirimba cy'umwami Charles wa gatatu cyatangaje ko muri urwo rugendo azofata umwanya wo gukomeza ibyerekeye kumva mabi yakorewe Abanyakenya mu kiringo cy'intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza. Mu mwaka w'2013 Ubwongereza bwaremeye gushumbusha Abanyakenya barenga 5,000 bakorewe amabi igihe bagumuka mu ntumbero yo kurwanya akarenganyo bariko barakoregwa. Bahawe indishyi y'akababaro igera ku miliyoni 24 y'amadolari. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryatangaje ko abantu barenga 10,000 bapfuye mu mugumuko w'aba Mau Mau. Yamara abakurikirana amateka bavuga ko igitigiri cy'ukuri cy'abapfuye kirenga ngaho.
Fidel Niyongabo harakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi atugejejeho. mukomeze ruko kumva radio yanyu ijwi rya America iravugira he Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mujye no kuri wa@radioyacuvewa.com mukurikire aya makuru turi no kuri Facebook, Instagram, YouTube na X yahoze yitwa Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu mukanya turajya ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Tuhere mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro Kigali ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu yafunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora ukwezi Media Group araregwa icyaha cyo gukangisha gusebya. Eric bagira ubusa ni nkuri rambuye.
Mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyamakuru Théogène Manirakiza umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko impamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho icyaha zifite ishingiro. Urukiko rusanga nubwo uregwa hakana icyaha cyo gukangisha gusebanya bigaragara ko mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yakoranaga na Aimable Nzizera mu buryo bwiza, ariko nyuma y'ukwezi kwa munani yatangiye kumubwira ko agiye kuvuga amakuru yaramufiteho abanyarwanda bakayamenya. Bityo umucamanza akavuga ko amasezerano yakozwe kubera Manirakiza yakangishaga Nzizera kumuvugaho amakuru yaramufiteho. Kubw'ibyo urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma umuyobozi wa Ukwezi Media Group akekwaho icyaha bituma agomba gufungwa by'agateganyo. Kukirebana n'ingwate yatanze nayo umucamanza nta gaciro yayihaye, yavuze ko itatuma atabangamira iperereza. Ku itariki ya 10 z'uku kwezi nibwo Manirakiza yafatiwe mu biro bya Nzizera, aho urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU rwavuze ko rwamufatiye mu cyuho yaka ruswa y'amafaranga 500,000. Manirakiza yemera ko yafatiwe mu biro bya Nzizera ariko ko atari yagiye kwa karuswa, ahubwo ko ari amafaranga bari baremeranije mu masezerano n'imikorere n'imikoranire bari baragiranye. N'amasezerano yaragamije kwamamaza ibikorwa bya Nzizera bigendanye n'ubwubatsi bwagombaga gukorwa na kompanyi Amarebe Investment ku mudugudu bashaka kubaka. Uregwa akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ibimenyetso byagombye kuba bimushinjura. Ibyo bikubiye mu biganiro impande zombi zagiranaga ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Ayo masezerano yo kwamamariza Nzizera yagombaga gutangira mu ntangiriro z'umwaka utaha cyangwa mbere yaho nk'uko yasobanuwe mu rukiko. Nzizera yagombaga kujya yishyura Ukwezi Media Group amafaranga 200,000 ya buri kwezi. Manirakiza akavuga ko mu kwakira amafaranga 500,000 byaturutse ku kuba yari yaramenye ko Nzizera atari kuzajya mwishyura neza, ahitamo kuba mwatse ayo mafaranga mbere. Urukiko mu mwanzuro warwo ruvuga ko Nzizera yemeye kugira ayo masezerano na Manirakiza nyuma yaho yabonaga amurembeje hamukangisha kumusebya. Umucamanza yategetse ko uyu munyamakuru abafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi. Azafungirwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umucamanza yibukije kuregwa afite iminsi 5 yo kujurira iki cyemezo. Mu rubanza rwasomwe uregwa atari mu rukiko, ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ku ruhande rwa Manirakiza rwakiri iki cyemezo n'ikigiye gukurikiraho. Ni mu kiganiro kigufi twagiranye na Jean Paul Ibambe, umwe mu banyamategeko bamwunganira.
Urumva twamwunganiye tubona nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho icyaha, ariko impamvu twatanze harimo nuko twasabye ko byibura niba binashoboka kandi ni ibintu biteganywa n'amategeko yatanga ingwate, ariko nta abakurikiranwa adafunze. Ntabwo rero urukiko rwabishingiyeho rwumvishe cyane by'ubushinjacyaha. Twubaha ibyemezo by'inkiko, ariko kandi dufite iminsi 5 yo kuba dushobora kuba twajurira. Icyo tugiye gukora twebwe tugiye kureba uwo twunganira
yego
arebe uko bimeze, hanyuma ndemera ntashidikanya ko kirakurikiraho ari ukujurira, ariko ni ububasha n'amahitamo y'uwo twunganira.
Ukurikije amakuru atangwa na bamwe mu bagize kompanyi Amarebe Investment barimo Virginie Uwambayinema, bavuga ko intandaro y'ibi byose ari amasambu y'uwitwaje n'Inkundabanyanga. Inkundabanyanga ni nawe nyina wa Uwambayinema. N'amasambu yari yaranyazwe n'abantu bamushinja ibyaha bya genocide biza kurangira uwo mukecuru abaye umwere. Bavuga ko Manirakiza nyuma yo kubakorera inkuru z'ubuvugizi bagasubirana ayo masambu afite ubuso bwa hegitari zigera muri 6 yagiye abasaba kumuhaha ibibanza 2 bene byo bakabyanga agatangira kubatera ubwoba. Kugeza ubu bene ayo masambu bavuga ko batangiye kuyakatamo ibibanza risaga mu 100 bikazubakaho amazu n'uwitwa Aimable Nzizera, nyuma akazayagabana nawo mu muryango wa Nkundabanyanga. Manirakiza ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'abanyarwanda bafunzwe kuva mu mwaka w'2021. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mugukerera igihugu cy'Uburundi.
yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu.
Erika bagira ubusa harakoze kuri iyi nkuru hatugejejeho. Amakuru yacu rero tujye kuyakomereza mu Burundi kuri iyi nkuru y'abana batandatu bo ku mutumba wa Murenge zone Gitaba ni mu ntara ya Makamba bagiye hamwe kugira ngo biteze imbere, barabumba, bagasudira, bakayegeka imitiba y'inzuki kandi bakanifatanya no kwiga. Icyo basaba abayobozi ba komine Makamba ni ukubafata mu mugongo kugira ngo impano zabo zijye ahabona zizabafashe kwibeshaho batarinze gusaba akazi muri leta. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Vendayishimiye hari Kigali mu Rwanda.
Nishura ya mujya abana batandatu bafite hagati y'imyaka 18 na 15 bakaba baba ku murenge wa zone Gitaba Imakamba. Twabasanze bose bakuraniye kubarongoye bariko barabumba. Ni mu kigahantu hihishije kandi haga kuko ni mu nzu y'ababyeyi babo bayigira neza grace. Hari amakaro, amategura, ibikono bateramo amashugwe, imbabura, igikoresho cakira umuyaga nkuba mu gihe cyo guteranya ibyuma. Abo bana batandatu bose ni abanyeshure. Urango iryo shiramwe ni umwigeme igira neza grace nawe nyene n'umunyeshure. Yatanguye kubumba afise imyaka 10 ubakaba afise 18. Yatanguriye ku matafari ku kaciri ruhande y'abahungu bariko barayabumba yumva bikunze.
Ibintu bijyanye n'ibyo kubumba nabitanguye nkiri muto kimwe gusa mbumba ibintu bitandukanye. Bijyanye no kubumba amatafari nabitanguye ni gasenkem. Ibijyanye naje no kubumba ibintu by'ibishushanyo bimazemo nk'amezi 5 ndabumba igishusho cyose niyumviye. Burufi cyabagakoko nyene inyoni ikintu cyo gushyiramo amashugwe amasahani imbabura amapave ajyaho hasi.
Twaramubajije tuti none wewe byagenze gute ngo wige kubumba kandi utavuka mu bwoko tuzi ko ari bwo bukunda uwo mwuga. Igira neza grace na wati jewe narabikunze gusa nta kindi kandi bujya kubumba si umwuga w'abatwa kuko nawo ndabyiga. Na mugenzi we niharirizwa Karine yabyize kubera ukubikunda kuko muhira atabyo bakora.
Jewe iyo mpano papa wanje nta ndamubonana ariko kugira ntangure kugira nte kwiga ibyo byo kubumba je narabibona nka ipfuza iyo ni impano y'iwanje. Hama turaje hamwe muyinde association twibwira yuko two kwiga ibyo bintu nyene kubibumba hama ubu twatanguye kubibumba.
Muri iryo shira hamwe barabumba kandi byari inkoko zibundikiriramo amagi kugira zishobore kuyafuka yose. Dushimire Imana Emabre yiga mu mwaka wa gatandatu akaba afite imyaka 15.
Irashobora guhubaza yari yikoreye icari. Turashobora kugira nishoboye guhubaza nawe urumva ko ubuhayi urahomba. Natwe twaciye twiyumvira gukora ibyo byari. Turashobora gusasamo ikintu tutakubona ko gitanga ibyuya. Hama naya magi kajidira hindukiza ikidirimenya yonyene. Icyari dupfa gukora icyo tubonye ntidukora twisunze amagi nk'uko aba yataye. Kuno cyatutangura tukagikora tubagishyira ngaho hari gihe zadukazita utamenya ko zigirante. Ko tuba zigomba guca ikacusanga yatayemwo nawe ucushiramwo nk'ibintu bishobora kuzana utwuya kacibundikiriramwo.
Muri iryo shirahamwe ry'abana barorora kandi n'inzuki. Dushimire Imana Aimable ati icatumye dutangura umwuga w'ubuvumbi nuko twabona abantu baronka amafaranga menshi muri uwo mwuga. Ikindi cadushituye ni shavu. Twarasaba ubuki ababwegetse bakatwima duca turafata ingingo yo korora inzuki kugira tubwironkere. Igira neza grace nubwo ari umwigeme yarabumbye amatafari arubaka inzu ku itongo kwa se. Icatumye yubaka kwarukura abako bakobwa bo atoshobora kubaka inzu. Uwo muyabaga yarize n'umwuga wo gusudira ashitse ku ntambwe yo gusudira amamashine avomera. None ubwo abo bana bafadikanya gute ibikorwa by'ishirahamwe n'ukwiga. Igira neza grace.
Ndakora aho ngejeje nkacamanza nkahagarika nkaca niga nkijije kwiga rero icyo cyo camanza nkafata umwanya wo kuryama kugira ngo ntibincanke mu mutwe kandi sinibagira ibyo nize kandi cyake ndisinze kugikora nabi.
Niharirizwa Karine w'imyaka 13 yaragabuye iminsi y'ibyo bikorwa.
Yewe ishuri liragera umwanya wagyo nk'ubu mu ijoro umwanya wose ni umwanya wo kwiga ibyo ku ishuri no ku murango kwera indiga iby'ishuri kuko nta ku mugoroba hama uwo mwuga nawo wo kugira ne wo kubumba n'ubwegetsi hama ku munsi wa Mungu ndose akanya akaba ari ene njya kuwo mugo
none abo bana umutayo wo gutangura ibyo bikorwa bawukuye he ntiharirizwa Karina ati twatanguye dukora utundi dukorwa twaduhaye yo gutanguza nayo igira neza Grace ati ayo dukoresha tuyahabwa n'ababa baduhaye akazi ariko ababyeyi babo baraje barabafashisha ibikoresho bimwe bimwe Kabura Christine arabona ko abo bana bakiri mu ntango kandi ko bakwiye gushigikirwa Nyenzima James umwe mu babyeyi yabigishije umwuga w'ubuvumbi asigura ko yabikoze kugira abana ntibagume bahanze amaso leta ngo nizo bakazi kabatunga
je nagishimye ingene nubu abana bariko bariga mashuri kuko zo kuvuga ngo nubuzi bwa leta bazoguma baronka bakazoguma bakurikirana imyuga yabase bakoze
kubwa niyo Nzima James iyo myuga nikazoza k'abana babo kandi kuyimenya no kuyikora bizotuma itazimangana ahubwo bayikore n'ubuhinga buteye imbere bashobore kuronka umwimbo mwinshi
kandi bakurikiranye imyuga yabase bakoze dosanga bafise kazoza gateye imbere cyane
ico ni Nzima James ashima kuri abo bana nishaka babikorana nubwo bakira abanyeshure arizeye ko bazotera imbere ico abo bana basaba no gufatwa mu mugongo barafise ikibazo cyabo bakuri bumba naho borima amashugwe kugira ngo inzuki boroye zije kudahayo ibyo zihingura mu buki ntiharizwa Karine we mu byasaba leta arashira mu isoko ry'ibyo bakora
ikipfuzo cyanje ni pfuda yuko uno wacu wotera imbere hama leta ikaduha aho kubidandariza katuronderera n'isoko ikaduha n'ahantu ho gukorera kugira abantu bose baze barabibona
mu burongozi bwa komine Makamba Dieudonné Hakizimana umuhanuzi wa Mustaneli ajeju mibano yishura abo bana ko bahora bashikira ugwaruka rufisi imano bahora babashigikira mu kubafasha guseruka mu mahayaneshwa
Tugushimire Thierry ndashimiye kuri iyi nkuru hijwi rya Amerika yateguri ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi utugejejeho. Mu Burundi kandi hasubiye kuboneka ikibazo cy'ibura rya lisansi abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi barinubira ko nubwo igiciro cyayo cyiyongereye itanaboneka. Ikibazo rero kikaba gikomeye cyane mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'uko umunyamakuru Eroje Birika neza yabikurikiranye.
Amastasyo menshi ntabitura afise cyane cyane ibyo mu bwoko bwa essence ahabonetse gike naho abakiriya abaca bakiravya bwo nyene abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko ibagira ko ingaruka mbi uyu musoranyo w'agatagisi yabwije ujya Amerika ko bakazi kahagaze kuko baguma yiruka araba aho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira
akatwa hagarise kubera igitoro n'ukuri none tuza kubaho gute tudakora ubu fise 3 jours niko ndarondera igitoro ariko ndakibuze nashyira amastasyo menshi na gitoro gihari
Eka ni umugabo twara bisi akabaro ni kose acavuzwa no kubona igitoro kiduzwe ireyi ariko kukironka ruka rwa gatana
Twazunguruka tugahangayika cyane bose kwa ngo tuvuye kuri kotebu batwazunguruka hano bose ni mirongo igitoro turabona kikira cyasuye kuba ndase cyasuye kubura
Umushoferi akoresha bisi yunguruza abantu n'ibintu hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi mu buraruko we yifuza ko leta yotuma iduza ibitoro uko ishaka ariko bikaboneka yaganiriye n'ijwi rya Amerika yabuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu inyuma yuko urusingenzi yari yakuwe ingozi
kwa kwa moya namba baduza kandi ariko no kuri igitoro kiboneka ko igitoro no nka twitwa transporte tujya kwa transi igitoro abakiriya nabo hariho abakomeresha baba kubera bakoresha ibitoro ni kuvuga transporo no kuri ni ikintu gikenewe ndazi mwese murabizi
Bamwe mu badandaza bemeza ko akazi gasa n'akahagaze uyu mucuruza wo muri zone Rugajo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ntagishobora kuja kurangura mu zindi ntara
umwene gihugu ntashobora gusuma ari muri shingene rogero kugira ngo agende muri ni komine irango natafise ibihumbi 200 ntashobora ngo agaruke ari umutwe wiwe kunda gusumira mu Kayanza ingozi utuntu turangura Ntamwe ni guhongaha akigenda kuri iyo gitoro.
Abandi banyagihugu nkuru yagendesha ipikipiki bemeza ko ibiciro by'iritoro byaduze. Litiro ni nusu nk'urugero ya essence itarenza 173 ayironka ku 117 ku isoko ya magendo.
Ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingora abaheze mu gihe cy'u Burundi. Kugira ngo hehe igitoro cy'u Burundi wohegura umugi. Urumugi mu minota 5 burose ni burushaka. ariko igitoro ni ngorane iritiro kwironka cyagikinjo c'iritiro ni nuco ni 2018 ni ibintu bibabaje
ibituma abashoferi b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu bishingira biciro uko bishakiye
abashoferi batucurofu n'abuhoro ikabarira gihugu kaducurangura uko bishakiye mu kuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa misi yose habiciro ofisiyele bizwi
muna zitandukanye aho igitoro kibonetse kimara kanya nk'ako gukubita urugohe abashoferi b'imoto bakundwa mukuru w'intara ya Bubanza bari bizigiye kubukura mu cyibo babonye amakamyo apakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwacu abakiriya bava mu mihingo ya kure baciye baza kimara umwanya urumero mara badashikiriwe baganiye n'ijwi rya Amerika batumye buratondera
icyo cyari cyaje mbwo hari haje mu Kenya mugabo cyamaze umwanya urumero mara kubera bagitonde bari be cyane ngiye kumwesha sanga kirakamye n'ubwo rimba tangashye mbika ari haheze nk'imisi itatu ngayo ubanza atakiboneka igito cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye ishangwe y'abanyabubanza gusa cyangwa iyo nk'abantu bavuye mu mihingo yo
naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bagira jesinzi nk'ejo cyaraje saa kumi nk'ejo cyaraje saa kumi kugera saa mbiri igitondo cyari gikamye besi twagiye kunywa turakibura habwo twamigwe mu mazi habwo nyamba bashaka kukiduza nibakiduze nyene hama bananye kimboneke
tubajije umushikiranganji w'ubutane n'agataka ari nawe yajejwe gutunganya ibitoro ibahaye mu wizeye mu butumwa bwo kuri WhatsApp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri Aubert ikigo kijejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye habaye ihungabana mu itangwa ry'igitoro kuva mu kwezi kw'indwi ibiciro by'ibitoro mu Burundi bimaze kuduzwa inshuro zitatu ijya nyuma byadubwijwe hari kuwa cyenda ku kwezi kw'icumi umushikiranganji wa mbere yavugira ko bucasa by'abarundi mu mpera z'ukwa cyenda gutegura imitima avuga ko uko ibiciro bizoja biraduga ku isoko mpuzamakungu na leta izoca ibyisunga aha yari mu iganiro cya mbere y'abashikiranganji bagiranye n'amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega
anagira imenyesha ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko nako tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda
no mu bindi bihugu byo mu karere ibiciro by'ibitoro byadubugijwe ariko kubera bifite ibigega ntega bizoza hari amafaranga ya leta ariho umuguzi nk'uko byabaye muri Kenya mu Burundi umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yahebuje abashinga amateka n'abakenguza amateka mu minsi iheze ku kigega ntega bizoza cera kandi ata buryo bw'amafaranga leta ifite bwo gusubira gukinagura perezida Ndayishimiye yisabye amusaba gutorera umuti icyo kibazo wagira ati ntaro bine mfise mvoma mu amadolari n'ibitoro eroje uri kaneza ijuru rya Amerika
igira hirya ariko madamu ntibwo inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ntiwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumurwa mana
shofe wenda banashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Croya
nk'uko mubyumvise rero turimo kugera ku musozo w'amakuru yacu tubibutse rero muri make ingingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho twababwiye ko igisirikare cya Isiraheli kuri uyu wa gatatu cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara ku bice birimo abarwanyi b'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza no mu bice birimo igisirikare muri Siriya twanababwiye ko abayobozi mu muryango w'abibumbye ejo kwa kabiri batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Isiraheli no kuba iki gihugu ubu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya Gaza byakuye abantu mu byabo babarirwa mu 400,000 muri iyo ntara abanyayisiraheli bagera mu 200,000 barimuwe kubera ibyo bitero bya Hamas indi nkuru yerekeye Hamas mu tuza kubagezaho mu makuru yacu ataha nuko mu gihe umwuka mubi ukomeje kuba aho mu burasirazuba bwo hagati nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Hamas kuri Isiraheli n'ibisasu bya Isiraheli ku birindiro bya Hamas muri Gaza byakurikiyeho haza hari umugambi ukomeye wa Irani urimo kutaboneka neza ikizakurikiraho ujyanye n'ibya nucleaire. Inshuti rero mwarimu duteze amatwi muze gukurikira ayo makuru mu yandi masaha tubagezaho ibiganiro byacu cyane cyane mu gitondo. Mwakoze rero kudutega amatwi, mwari kumwe na Nashua Kelly Nashwan na Nadia Taha ku buhanga bw'ibyuma, Eugenia Mukankuse kuri mikoro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Mwese mwese mugira umunsi mwiza.